Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 8 y'ukwezi kw'icumi umwaka 2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Umuganyo w'inzoga bakaba mbonye naho yanywereye misanzwe hayagira n'abantu atwara wanagomba ko navyo nyene biri mu bintu bitensanye cyane rwose.
Uyo ni umwe mu banyagihugu baba ku mutumba wa Budahunga mu ntara Kirundo ahavugwa urupfu rw'abana bane baguye mu isanganya ry'imodoka. Abanyagihugu basaba abajeje umutekano wo mu ibarabara kuvira hasi rimwe bagahana bimwe by'akarorero abagendesha ivyuma barengeje urugero mu kunywa inzoga. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye yunguruzwa ry'ibiganiro bihuza Abarundi hamwe n'ingingo yafashwe na sentare ya gisirikare y'i Kigali yo gufungura by'agateganyo umusirikare hamwe n'abasivile babiri mu kiringo cy'ukwezi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ibiro vy'umuhuza matati y'Abarundi Benjamin Mkapa yahora atwara igihugu ca Tanzania vyatangaje ko ibiganiro bihuza Abarundi vyabitekanijwe mu ndwi iza vyigijwe inyuma. Mkapa yavuze ko bizoba kuva ku itariki ya 14 gushika itariki 19 z'uku kwezi kw'icumi. Bubaye ubwira gatatu muri uyu mwaka ivyo biganiro vyunguruzwa. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Clavera ni inkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Umunganizi ntayigayezwa w'umuhuza matate y'Abarundi niwe yatangaje ko ibiganiro bihuriza Abarundi hanze y'igihugu vyigejwe nyuma. Makocha Tembere yamenyesheje ko ico gice ca gatanu c'ibiganiro kizoba kuva itariki 24 gushika 29 z'uku kwezi kw'icumi. Ni mu gihe ivyo biganiro vyari vyahamagajwe kuva itariki 19 gushika 24 z'uku kwezi nkuko biri mu butumire bwarungikiwe abanyepolitike batandukanye. Makocha Tembere asanzwe ari nawe muvugizi w'umuhuza Benjamin Mkapa yabuze atwara igihugu cha Tanzania yaseguye ko uko kwigiza inyuma amatarike vyatumwe na bamwe mu bo kwitabira ivyo biganiro basavye kumugaragara ko bohabwa umwanya wo kuja mu minsi mikuru ikomeye ku gihugu. Tembere yavuze ko abo bifuje ko bohimbarize Bujumbura umunsi mukuru w'incungu ya demokarasi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye. Uwo munsi nawo utegekanijwe itariki 21 z'uku kwezi ari naho yagandagurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryaronse ni uko uruhande rwasavye ivyo ari leta y'u Burundi. Mu byo ubwo ruhande rwasiguye harimo ko bitabereye ko ibiganiro byoba mu gihe igihugu kizoba gisa n'ikigandariye incungu ya demokarasi. Umwe mu batwara umwambwe wemewe n'amategeko mu Burundi yabwijwe ijwi ry'Amerika ko nka bose abanyepolitike bari bamaze kwishura umuhuza kubazo kwitaba iryo sango rya mbere. Ko gyegejwe nyuma rero yagize ati uko zivugijwe niko zitambwa tuzokwitaba kuri iyo sango yindi turi kumwe na leta. Hagataho umuhuza Mkapa yari yagabuyemwo abazo kwitaba ivyo biganiro imici ibiri. Uretse uwo mugwi w'abanyepolitike hari ubundi muce ubwizwe n'abadahana inyungu za politike. Aho harimwo amashirahamwe yigenga, abaserukira urwaruka, abakenyezi, ibimenyeshamakuru n'amashengero. Abo batumiwe kugira abazo kwitabe mu mibonano izoba ku itariki 16 gushika 17 z'uku kwezi nyene. Gushika ubu Mkapa ntacarashikiriza kuri ayo matarike ko nayoba yigijwe nyuma. Umwe mu batumiwe muri uwo mugwi yahunze igihugu yabwijwe rya Amerika ko atakindi barabwirwa atari ubutumire bahawe gusa. Yiteze ko bobo atakizohinduka kuko batari abanyepolitike naho nabo nyene incungu ya demokarasi bayubahiriza. Igize gatatu ivyo biganiro vyigezwe nyuma kuva uno mwaka utangura. Ni gice ca nyuma cari kuba cabaye mu kwezi kwa gatanu nkuko abanyepolitike babivuga. Mu nyuma vyari vyashizwe mu kwezi k'umunani guheze ariko naho nyene birasiba. Abo banyepolitike bizeye ko iyo sango yindi nshasha yatanzwe izo kubahirizwa n'impande zose zatumiwe. Ico bikoze abo muhuza yashimye gutumira bose baramaze guhabwa ubutumire. Ubu bavuga ko hari hasigaye ko barungikirwa amatike y'indege. Mkapa mu butumire yarungitse avuga ko imwe mu ntumbero nyamukuru ari uguca hirya no hino ingene amatora yo mu mwaka w'2020 yotegurwa neza, ingene umugambi w'amahoro woshikwa ko n'ingene woshigikirwa n'akarere hamwe n'amakungu. N'ubu Mkapa ahamagarira begwa n'amatati bose kwitaba ivyo biganiro ku bwinshi. Yemeza ko azoba ubwisanzure mu guterera ivyumviro. ico gice ca gatano c'ibiganiro kizobera hitwa Ngurudoto mu hoteli iri mu ishamba ku birometero nka 40 uvuye mu gisagara ca Arusha muri Tanzania. Ni kibanza cugaye gikunze kuberamwo imyiherero y'abakuru b'ibihugu. Umuhoza Mukapa avuga ko ari gice gihambaye kandi ko azovamwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku mahoro arama. Pye Claveni Nkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Clavere. Umucamanza mu sentare ya gisirikare iri Kigali mu Rwanda yafashe ingingo yo gufungura by'agateganyo umusirikare n'abasivile babiri mu kiringo cy'ukwezi. Uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda yagirizwa kwica arashe umusivile mu gisagara cya Kigali. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Byiburi minota ibarirwa muri 30 niyo umucamanza ukuri yinde kwiburanisha mu rukiko rwa gisirikare ruri Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yakoresheje asome bikubiye mu cyemezo kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kubaregwa. Abaregwa Sergeant Jean Bosco Rutare yari mu mpuzankano za gisirikare, umusivile Louis Sanzabarinda na Madame Sada Musanabera bo bari mu mpuzankano z'icyatsi ziranga abasivile bafunzwe muri gereza za gisirikare. Madame Musanabera yari yitandiye mu mutwe n'igitambaro cy'icyatsi. Bakurikiranye icyemezo cy'umucamanza bahaga zimbere y'inteko iburanisha bararwe ibyaha by'ubwicanyi n'ubufatanyacyaha mu bwicanyi. Sergeant Rutari ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda arakekwaho ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka yisharashe Jean-Claude Niyitanga wo mu murenge wa Rwezamenyo. Uregwa avuga ko yarashenya kwigendera nk'igisambo kandi ko yarwanyaga abashinzwe umutekano b'abanyerundu. Icyakora abo mu muryango wa Niyitanga bo bakavuga ko yishwe arashwe kubera ubugambanyi yakoreye n'umugore bari basanzwe abana bitewe n'amategeko Sada Musanabera kuko ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane. Niperezo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwakoze bugaragaza ko Musanabera avuga ko yari yatewe na Niyitanga mu menera radio anamwibira amafaranga 20,000. Buvuga ko Nsanzabarinda warukuriye irondo yahuruje abashinzwe umutekano avuga ko bafatiye igisambo kwa Musanabera. Sergeant Rutari umusirikare wemeza ko yahurujwe ngo yasabye Niyitanga wafatwaga nk'igisambo kwicara hasi arabyanga atangira gutukana biba ngombwa ko umusirikare amutura hasi ahita murasa amasasa biramutsindaho. Ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko nyuma yo kwica Niyitanga habayeho umugambi wo guhimba ko yari igisambo bafata radio yo kwa Musanabera bayigereka ku murambo ngo byumvikane ko yaravuye kuyiba. Ni mu gihe ngo nyakwigendera yari umugabo wa Musanabera babanaga bitemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha bugaheraho buvuga ko iby'abaregwa bakoze ari ibikorwa bw'iti bya kinyamaswa. Sergeant Rutare we yemera ko yisharashe Niyitanga agasaba imbabazi z'icyaha, gusa akavuga ko yari ahurujwe n'abo bareganwa ko nyakwigendera yari igisambo. Abo bareganwa bo bahakana ibyaha. Urukiko ruravuga ko kuba Musanabera yarahuruje ko yatewe n'igisambo kandi Niyitanga bari basanzwe babana nk'umugabo n'umugore bishimangira nta shiti uruhare rukomeye yagize mu icwa rye. Umucamanza yavuze ko ibyo bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha. Yavuze kandi ko Sergeant Rutari ari gatozi mu icwa rya Niyitanga kuko ngo yamurasha mwita umujura mu gihe ngo iyaza kuba ari umujura nk'umusirikare hari byinshi yari bukore atarinze kumuvutsa ubuzima. Yavuze ko yamurasha atagaragaza ibyo yari yibye. Aravuga ko uyu musirikare n'abasivili bareganwa nyuma yo kwicanya kwigendera bacuze umugambi wo kuzana radio bayishyira iruhande rw'umurambo. Umucamanza ukuri y'inteko iburanisha Major Francis Kimenyi yavuze ko asanga no kuba sivili bareganwa na Sergeant Rutare hari impamvu zikomeye zigaragaza ko babaye ibyitso mu icwa rya Niyitanga, maze yanzura ko hari impamvu zikomeye zituma bose bakekwaho ibyaha. Yategetse ko bakomeza gufungirwa muri gereza ya gisirikare mu gihe cy'iminsi 30 igihe iperereza rikibakorwaho. Yabibukije kandi ku cyemezo bashobora kukijurira mu minsi 5 uhereye igihe cyafatiwe. N'urubanza rwakurikiranywe n'abantu benshi biganjemo n'abandi basirikare bagombaga gusomerwa izindi manzo baburana. Jean-Claude Niyitanga wishwe arashwe ni muhungu w'umusaza Matias Myasiro wahoze ari umucuruzi ukomeye mu hano mu mujyi wa Kigali. Hamaze iminsi humvikana hirya no hino mu gihugu iraswa rya hato na hato ry'abasivili, inzego z'umutekano zikavuga ko bari ibisambo ba nyiri imiryango bo bavuga ikinyuranyo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abana bane baraye baguye mu isanganya ry'imodoka ku mutumba wa Budahunga muri komine bwa Mbarangwe intara ya Kirundo. Ababibonye avuga ko bagonzwe n'imodoka yataye barabara igendera mu mvuduko muremure cyane. n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Abo bana bane bahitanywe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Probox yarivuye ku mugwa mukuru wa komine ya Bwambarangwe aho bita ku Mukeye. Uyu munyagihugu yabonye ivyabaye avuga ko hari nk'igihe cy'isaha imijoro aho iyo modoka yatibarabara.
Uwo muduga waraje utuka hariya hanyuma rero gende umuntu nitangishirije nayo nicaye ahantu ndimo ndahiga utuntu noteka waturutse hariya uza ku nguvu cyane rahitana abantu bari bicaye hajya ku ibombo baje nyine dutera induru nyine tuza turaba ukuntu byabigenze. Yagenda nyene ku nguvu cyane yego yagenda yiruka yahitanye abantu bane yego abana bane nyine barapfuye.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Budahunga ahabereye isanganya bavuga ko hari ibibura mu ibarabara rica ku mutumba wabo kugira ntibasubire kubura biturutse ku muvuduko munini w'abagendesha ivyuma.
Nuko ni isanganya ryo ryarabaye ndibaza ko kuba ari kwiruka cyane cyanye imodoka ikagira isanganya kuko iba yagize paralyse cyo sirashoboka irakenewe ko amadoda nahabaye abantu mukwirukanka cyane ku byuma bogabanya bakagenda gake gake.
Nk'ayo haba hari hamadodani kumbere ari kugenda bukebuke bijya bintu bashira mu ibarabara kugira ngo imodoka zigende zibica ko zigenda bukebuke. Nk'ayo cyaba kihari ntiyari kugenda cyane.
Abajejwe umutekano wo mu ibarabara barasabwa kuvira hasi abagendesha ibyuma barengeje urugero mu kunywa inzoga.
Niki ntwosaba muri ibarabara ryacu cyane ko no mukenko wacu nk'abantu batwaye ibyuma by'umuriro barakunda ko kunywa inzoga ugasanga uca bibagira ko batwaye ibyuma bishobora kubwirira n'abo bantu cyangwa nabo nyine ubuzima bwabo bugahungabana. Nacyo nyine kigira mu gishimika ko mukaraba nk'abantu bari hejuru mugashimika bakaza baranywa inzoga gake nk'umuntu yanyoye inzoga bakaba mbonye naho yanywereye mu isanzwe ntihagire n'abantu atwara wanagomba ko nabyo nyine biri mu bintu biteye isanganya cyane rwose.
Ayo makuru twakuye kuri abo banyagihugu b'Ibudahunga ahuye n'ayabajejwe intwaro bafise. Mustanteri wa komine ya Bwambarangwe avuga ko yaronse amakuru amubwira ko umushoferi yoba yari mu muvuduko muremure kubera ko ababuze bari mu miryango atako yifashe. Komine ya Bwambarangwe yaciye ifasha gufubana iteka bitavye Imana. Isanganya nk'iryo mu Kirundo yaheruka muri komine ya Vumbi haraciye ukwezi kurenga. Icyo gihe imodoka yataye barabara yitana icyarimwe abantu munani. Mustanteri w'iyo komine yavuze ko abantu baharugwa muri 50 bamaze guhitanwa n'amasanganya kubera umuvuduko munini muri iyo myaka ibiri iheze. Muri iyo komine ya Vumbi cyo kimwe no muri komine ya Busoni utera ujya mu Rwanda havugwa ikibazo cyo kubura ibimenyetso bitegeka abagendesha ibyuma kugabanya umuvuduko nk'uko nabibwambarango babimenyesha. Ni kibazo buramatari w'intara Kirundo avuga ko amaze gushikiriza abo kiraba. Aretubere Mutabazi buramatari w'intara Kirundo yari mu nama y'umutekano muri komine Busoni mu kwezi guheze
n'umukuru w'utabimenyesheje kuko amasanganya ari kabera kuri iyi kaburimbo nkaba muri komine Busoni nari kabera ivumbi mu gasubiranya mwabyumvise ateye ubwoba n'agahinda. Duciye twikora no kumvukira dufise b'incabwenge kandi abategetsi bazobidufasha no kugira ngo ayo madodani yubakwe n'imuga.
Uyu w'Imana uheze wabayemo amasanganya atari make mu bice binyuranye vy'u Burundi aho abantu bagera kuri 8 bamenyekanye ko bayaguyemo. Kuri abo bana bane bo mu Kirundo hiyongera ko batatu baguye mu isanganya ryabereye Muramvya n'ubundi yarayaguye mu Rutana. Twashatse kumenya uko ikibazo cy'amasanganya gihagaze mu Burundi n'ibiriko birayatera tukaba tutashoboye kuronka urongoye igipolisi cy'umutekano mu ibarabara kugira atange umuco mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 21 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishirahamwe National Endowment for Democracy riharanira demokrasi mu makungu hamwe n'ishirahamwe Robert F. Kennedy riharanira amahoro n'agatega kazira muntu ku isi azoteramisha ku munsi wa kabiri Washington DC ikiyago na Armel Niyongere umurundi yanonosoye ibyerekeye amateka akongera akaba aharanira agatega kazira muntu azavuga ku kuntu agateka kazira muntu kifashe mu Burundi. Mukanya yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatanguye avuga ku kuntu yaronse ubutumire bwayo mashyirahamwe uko arabiri tubategamana.
Murakoze cyane mwakoze kuntumira. Mashyirahamwe abiri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranyandikiye ambaza yuko noshobora kuza kugira ikiganiro ku vyerekeye ingorane ziri mu gihugu mu vyerekeye gatya akazi na muntu mu vyerekeye ibiko biraba mu Burundi yabayugagwa y'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Hama ubwo butumire ndabwemera ndaza ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira nshobore gutanga umuco mu vyerekeye ibikorwa turiko turakora ibikorwa biriko biraba vy'agatya akazi na muntu ivyerekeye amatohoza ya senare mpuzamakungu mpana vyaha ukuntu twashigikiye umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu hamwe n'ibikorwa vyose turiko turakora kugira igihugu c'u Burundi gishobore kuva mu ngorane ziriko zirahura nabwo muri iki gihe kuva umwaka w'2015.
Muzo teramisha ico kiyago ejo muravuga ko muzovuga no kugene ibijanye n'ubuyobozi n'agateka muntu byifashe mu Burundi imyaka 3 inyuma y'uruhagarara rwo mu mwaka wa 2015 waducira ku mayanga muri make uko mubibona ibyo muzoshikiriza.
Mu vyerekeye ibyo tuzoshikiriza hariyo ivyerekeye iho nyango y'agateka kazi na muntu aho umuntu atavuga nk'umugwa amatoza wigenga mpuzamakungu turi mu bawu savye yukujaho tubonye ubwicanyi buriko burawa mu gihugu tukabona neza yuko atani inzego na zimwe z'igihugu ziriko bizarakingira abanyagihugu cyangwa zikurikirane abariko bakora ayo mabi yacyo gituma twasavye umugwi wa ONU uje gatya kazi na muntu yuko woshiraho uwo mugwa amatoza wigenga hama uwo mugurajaho kandi turemera kufasha kugorondera amakuru avuga ku bwicanyi buriko burawa mu gihugu. Hariyo n'imiryango yabuze ababo yahavuye twitura kuva muri urugwimo rwatanguye mu 2015 twaheze tugashingisha urubanza muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha uturamaze gutanga ibirego dushi ku miryango irenga 2600 bituye sentare mpuzamakungu mpana vyaha mukaba muzi ko iyo sentare nayo yuguruye amatohoza ubu ikubwira amatohoza turaba neza bakoze ivyaha umwe mu ruhara yagize mu vyaha vyakozwe mu Burundi barabe yuko atabantu bokurikirana n'ubutungane mpuzamakungu. Iki naco ivyerekeye ibiganiro byo garukana amahoro mu Burundi tuvuga yuko mu karere byerekana neza yuko atagushaka bafise atanguvu bafise zo kugira bagondoze leta y'Ubujumbura ngo yitabe ibiganiro bihuriyemo bose. Urabona yuko biza birasiba ama ugasanga leta itoza utunyoni aturya ntazoza ujya kurikirana ubutungane kandi bazi neza yuko iyo hari ngorane ahubwo umuntu yafise ingorane n'uwundi bituma haje umuhuza barondera umushinga ntaye kugira abuzurize kandi muri izo mpande zibiri atanumwe atoro wabaganira ico gituma dusaba yuko amakungu ahaguruka agahagurukira akarere hama bakarondera ingene ivyo biganiro vyorikiramwo bose hama bakashiraho ingene babonye yuko akarere kadashoboye kubandanya ivyo biganiro bakarondera nk'umwe bwa Afrika cyangwa isata cyaoni ingene hogira babunganira bagashobora gushika aho bashika ku masezerano agarukana amahoro mu Burundi. Iki naco nicerekeye yugagwa y'amashirahamwe mpuzamakungu ni bibaye mu minsi heze n'inama y'umukuru w'umutekano mu gihugu ivyo vyose tukabona yuko ari kunigira mu menshi abanyagihugu kuko ayo mashirahamwe yafasha cyane abanyagihugu abantu bibaza yuko bijya bariko baritwaza bati ubwoko ntibungana mu bakora muri ivyo bisata ngo ni ukurikiza amasezerano ya Arusha barazi neza yuko amasezerano ya Arusha ico gisata cy'amashyirahamwe mpuzamakungu kitasanzwe gitekanijwe n'amasezerano ya Arusha ico gituma bo bashira imbere ubumenyi badashira imbere ubwoko canke ibindi bitandukanya abarundi ico gituma twavuze yuko amakungu yohaguruka ahubwo akaraba ingene agifata mu minwe kugira abanyagihugu ntibicwe n'ibikorwa y'amashyirahamwe yahora abafasha
amashyirahamwe yarahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu ni izihe ngaruka ubona bishobora kugira ku banyagihugu amashyirahamwe yahora afasha
cyane cyane ingaruka nyinshi ku banyagihugu kuko amashyirahamwe yabafasha mu byerekeye uburimyi mu byerekeye ibindi byose bijyanywe n'ubuzima bw'igihugu uburyo amashyirahamwe menshi yahagaritswe urabona yuko abanyagihugu bazahombera cyane kuko hari yo mu vyerekeye ubworozi mu vyerekeye ibindi bisata byose byafasha abanyagihugu hari n'ivyo kwa muganga naho bavuze n'ivyo kwa muganga ngo ntibirimwe ngo ntibabihagaritse mugabo hajya naho nyene birimwe uravye mu vyerekeye amashuri mu vyerekeye byo kwa muganga mu vyerekeye bisata byose byafasha abanyagihugu abanyagihugu bazohahombera cyane n'ubu bahora baronka n'amahera namake aciye muri amashyirahamwe nayo nyene azohava basanga yarabuze yarakenye abanyagihugu batagishobora batakigira mikoro kugira bashobore kubandanya babaho
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Dani ku murongo wa telefone Dani uratumva
edome ndabumva nakomesha mukuru ndaramukije n'umutumire
mahoro
uhamagaye urihe
nitwa Dani Jenere Manera kiza nkaba ndi mu ntara ya Muranza i Burundi
ego ufise ikibazo canke icyumviro
zakabazo ni intererano intererano kumbure ngaruka ku byo umutumire yavuze ubishanzwe birababaje aha mu Burundi ubona ko tuzabwo tuzi uko akateka kazi na muntu bacumugani bati ubuzima ni katihabwa kandi ati ubuzima burya mu gihe kabaye katihabwa cyari ikintu cyo kubahiriza kuko ibi byose biterwa n'ukuntu twebwe abarundi turangwa n'ishavu birya abarundi twamye ngo ureka ndagusubirize mu nkoko ndagusubirize mu ndumane ugasanga umuntu nawe yagutitaye ko kugira umwishyure wewe umuhongo w'igenya cyangwa umuciye umutwe nta nyungu n'imwe rero abarundi tuzegera dushika ko tugikoreshwa n'ishavu y'impande zibiri aho iwacu mu Burundi bishyambiranye ku mvururu za politiki akaba ikintu abarundi bagira badashaka kumvikana ko ntiyari inzira nziza yo guca bafate yo gusimbuka kaya kazi na muntu kandi ntacyo ugenda ashyitse ko ari uko amaraso ya mugenzi we yasesetse umurundi uwo ari we wese ntiyosesa amaraso ya mugenzi we kandi nawe yaremwe nk'uko nawe uwo wundi nyine aba yararemwe ibyo hibyo n'imana irabibuza nta n'uwoshika mu ijuru byobabaza rero igihe umuntu yokora amaburirwa ngahe ngahasi kuri ino si kandi tuzi yuko tuhamara umwanya muto mugabo umuntu akazomara imyaka myinshi ariko arababazwa ariko arishira ibintu iyo useshe amaraso ya mugenzi wawe umuzizi ubusa nta nkeka yuko n'imana ibaza umuntu aba yitabye ati ninde ugasanga nawe dosiye yawe imana iragutumye ko nawe urarengutse byobabaza rero mu gihe ugiye kurenguka nawe ubazwa gusesa amaraso undi muntu kandi atari wowe wamushyizeho ibi rero tugiye ko aya mashyirahamwe nayo amashyirahamwe yahagaritswe burya harakenewe igenzabuhoro kuvuga ikirega ibintu nyimbo bibaye akizize by'agashavu nashimikiye ku gashavu cyane kuko birabonekana neza yuko abarundi dukorera ku ishavu atari kugenza buhoro rero iyo umugambi ubone yuko hari umuntu ariko arakuburizamo biba byiza ibiganiro mukaganira hanyuma mutuje ibyo kwihoraho na mwabiheze mugashika ku nzira nziza yubaka u Burundi n'abarundi bose ugasha turonkeraho amahoro
yego tuvuge ku kibazo
nagira ndangize shaba n'ukuri icyo kintu cy'ishavu kw'abarundi twogiheba kandi ingendo nayo ikaba igenza buhoro no violence
murakoze ubundi aduteye akamo ni Frederico uratumva
yego ndabumva
irindi zina nahuri
ni Frederico niyo nkuru Frederico
urihe yego
Burundi kose
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
icyumviro ni nterera ashaka ndamukiriza umutumire ama ikiringa oya niko ndabwira umutumire agateka kazi na kacha chumba kira gose ko ariho nk'abagenzi tuzi bari mu mabohero sanga amazi umwaka nimo baraburanye bati imbere y'urukiko hama bakera ntibatahe kugeza n'ubu baracyari mu mabohero n'ubu hari abagipfa kudahumba ngo bapfuye babatwaye ibisiga cyangwa babanyuruje radio bakirema niba se baradufasha baze baratukugira imbere nawe ubundi mu Burundi agateka kazi na muntu bikameze neza intererano yanjye yari
murakoze muhereje kuteramisha icyo kiyago n'aya mashyirahamwe yabatumiye National Endowment for Democracy na Robert F. Kennedy Human Rights mutegekanya kandi kuja mu bushikiranganje je rimigenderanire bwa Amerika no muri Sena mwo tubwira ubutumwa muzo bamujanyeyo
ego ku munsi wa gatatu naho niho nzoheza nka kigwano n'umugwe wa kenguza amateka ba Leta z'Ubumwe za Amerika hama inyuma yaho nkabonana n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Leta z'Ubumwe za Amerika ubutumwa zoba ari ubwo nyene wo gusaba yuko Leta z'Ubumwe umwe za Amerika zokwamiza ijisho ku Burundi kandi rugasaba rushimitse ingene Burundi bwogondozwa n'amakungu bukemera ibiganiro kandi bukemera kuganira n'abatavuga rumwe nabo batavuga rumwe butarinze kurondera uwo bashaka ko baganira hama bakongera bakaguma hafi abarundi n'ibyo bari ko barafata ingingo zo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu yafasha cyane cyane abanyagihugu bakaraba ingene bagondoza Leta y'u Burundi kugira ireke kwama yanka ibintu byose byo babiko birafasha abanyagihugu.
Tugarutse kuri ayo mashyirahamwe yahagaritswe na Leta y'u Burundi leta iyagiriza ko arenga ku mategeko mashasha agenga imirimo yayo. Muhavuga iki?
Mu by'ukuri ni ikitwazo kuko umuntu yo asanzwe afite uburenganzira bwo gukora mu gihugu yushatse kuzana amategeko bategezwa kwisunga ntucuye ahagarika ahubwo uragerageza gushora iyo mategeko mukavugana kwabaza yuko bashobora kuyemera kuyakurikiza kuko hari naho usanga bashizemo ingingo badashaka gukurikiza bakemera kuzinga bakavoma ico gihugu kandi agahombo cyane cyane kaba kari kuri ayo mashyirahamwe kaba kari ku gihugu baba ariko barafasha kuko bavuye ngaha barashobora kujya gufasha mu bindi bihugu bobo hama abanyagihugu akaba ariho bahombera gusumba aico gituma guhagarika amashyirahamwe ngo nuko batisunze amategeko ari vyitwazo ahubwo umuntu ataramenya neza ibiri inyuma yavyo ko urabona ko bisunze itegeko ngo harabakora ubwoko bwinshi ngo bw'abatutsi ngo kandi bwatezwa gukora ngo bice 60% na 40% bitanatukijana je bahutu na 40% by'abatutsi ngo bisanze bitekanije n'amasezerano y'Arusha mugama amasezerano y'Arusha ntigeze ashiraho usumba sumbane mu vyerekeye ivyamoko mukuru akazi umashyirahamwe yigenga
naho kuvyerekeye amashyirahamwe yoba yishubiye gute kuri iyo ngingo no kuri ivyo bisabwa
amwamwe mwarabonye yuko haciye asori zandiko babwira amashyirahamwe y'abarundi bahora bakorana yuko bagiye guhagarika bagasaba n'abakozi babo yuko bahagaritse ayo mezi atatu mu kurindira ngo barabe ingene bigenda ivyo byose rero nagahombo cyane no ku Burundi kuko abamashyirahamwe abakozi bahora bakoraho nabo nyene bari hamakori urumva ingira Leta y'Uburundi ntigeze imenya neza yuko ivyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu na cyane cyane ku banyagihugu
muri ivyo muzoganira ejo harimo ko muzovuga kugene ivyerekeye ubuyobozi bwifashe imyaka itatu inyuma y'uruhagarara rwabaye mu Burundi mu mwaka w'2015 nikiye mubona hari ikimaze kurangurwa hari ico mubona cobaki carahindutse muri iyo myaka itatu canke ibintu mubibona nkuko mwasanzwe mubibona mu Burundi
umuntu nagara araraba nk'ivyerekeye isinzi kazwe gatya akazi na muntu umuntu arabona ahubwo ko biguma tera byunyuka kuko uravye nka raporo y'umugoma toza muzamakungu ariko gusohora mwarabunye uko bavuze yuko harimo vy'ubwicanye kagahomera munwa crime contre humanité kandi bakaduma kuri stoki Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko nawe nyene ari mu babiba inzankano n'amacakubiri arico gituma ivyo byose bitahura biba mu raporo yahora sohoka vyerekana yuko hari biriko biraduga ku rugero rwo hejuru arico gituma makungu ategerezwa guhaguruka akagerageza gukingira abanyagihugu mu gihe habaye ubwicanyi ntibasubire kurorera nkuko barorereye mu gihugu cy'u Rwanda hama genocide ikaba
turabashimiye batushikije ikiganiro muri sanga yaheka incamake ikiganiro bagize nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashije mu hinga bw'izuma na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye nshuti mwese mwaduteze amatwi tukaba rero tubateye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika turabifuje mwese rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.